Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 radio inshuti ya bose. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi. Ben Yongabo abaramutsa bahikaze makuru y'aka kanya. Mu Burundi umugwi Sever ujejwe kunywanisha Abarundi no kumenya ukuri watanguye kuzura ibisigarira by'abantu bishwe mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'igihugu mu mwaka w'1972.
Mwese ku cyaha kugatutiwe si umuryango byo bituma twavuga tuti umuntu iyo afite icyo yoshikiriza ku byabaye atongera ubwoba.
Uyo ni Leonidas bandeza amaso buramatari w'intara ya Bururi. Mu Rwanda ho havugwa urupfu rwa Lieutenant General Jacques Musemakweri yari umugenzuzi mukuru w'ingabo z'igihugu. Imbere ko dushika kuri amakuru tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abadepite baraye barangije kwagiriza muri Sena wahoze ari umukuru w'igihugu Donald Trump. Bayisavye kumwegeka ko icyaha bamwagiriza cyo gukokeza abanyagihugu kugwanya leta ibindi na mugenzi wacu Thomas Kamirin.
Abadepite b'abashinjacyaha nanone bakoresheje amashusho menshi cyane cyane aya video bavuga ko Trump yahinze urugomo mu mitwe y'abayoboke be guhera mu 2015 ataranatorwa. Bagaragaje ukuntu yabashishikarizaga kwibasira abandi baturage muri mitingi ze n'ukuntu yabashimaga iyo babaga barangije ibikorwa byabo by'urugomo kugera no ku gitero cyo ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa mbere gushize kuri Capitol, ingoro y'Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abadepite bavuga ko amagambo ya Trump yo gushishikariza rubanda kwigomeka kuri guverinoma atarengerwa n'itegeko nshinga nk'uko we n'abavoka be babyemeza. Basabye Sena kumuhamya icyaha bati nimumugira umwere muraba mumweretse yuko afite uburenganzira bwo gukomeza ibyo bikorwa bye. Kugira ngo Sena imuhamye icyaha igomba kubyemeza n'amajwi y'abasenateri byibura 67% bayigize. Byasaba ko byibura abarepublikani 17 bifatanya n'abademokrate bose uko ari 50. Uyu munsi abavoka ba Trump nibo batahiwe gutangira kumushinjura.
Urakoze Thomas. Leta ya Ethiopia yemeje ko atankeka ko abigeme n'abafasoni bafashwe ku nguvu mu ntambara mu ntara ya Tigre. Ibyo byatangajwe n'umushikiranganji ajejwe abakenyezi Filsan Abdullahi Ahmed mu bishikaga ke ko leta ya Ethiopia yemera ingaruka intambara mu ntara ya Tigre yagize ku basivile mu kiringo c'imisi 100 imaze. Filsan Abdullahi Ahmed yabishikirije mu ijoro ryo ku munsi wa 4 nyuma yuko umugwi washizweho na leta ugende intara ya Tigre gutoza amakuru avuga ko abafasoni n'abigeme bafashwe ku nguvu muri iyo ntara ifite abantu miliyoni 6 amakunga abandanya kutamenya ibihabera. Umushikiranganji Abdullahi Ahmed amenyesha ko barindiri itohoza kuri ivyo vyaha bigayitse cyane. Yamara ntiyamenyesheje uko abakorewe ivyo vyaha bangana canke ibice vy'intara ya Tigre umugwi ujejwe itohoza washizweho na leta wagendeye. Ivyo atangajwe n'umushikiranganji ajejwe abakenyezi vyabaye amasaha makeyi nyuma y'uko umugwi w'igihugu ujejwe agateka ka muntu muri raporo yawo nshasha tangarije ko abafasoni n'abigeme 108 bafashwe ku nguvu ku mugwa mukuru w'intara ya Tigre Mekele hamwe no mu bice bya Adigrat, Wukro na Aider mu kiringo cy'amezi 2 arangi. Ababonye ibyabaye bavuga ko iryo fatwa ku nguvu ry'abafasoni n'abigeme ryakozwe n'abasirikare ba leta cyangwa abasirikare baturuka mu gihugu kibanyi cya Eritrea. Burkina Faso kirahanzwe n'ikibazo cy'abanyagihugu murengera bateshejwe izabo n'ingwano. Frederic Nkundikije n'ivyo atubwira.
Abantu barenga umuliyoni nibo bamaze kuvanwa mu zabo ntureka irangwa mu cyo gihugu nk'uko byatangajwe muri indwi n'umutetsi wo mu ishyirahamwe mpuzamakungu yagendeye icyo gihugu. Icegera cy'umunyamahanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ajejwe gutabara imbabare Ramesh Rasingama avuga ko Burkina Faso kimaze imyaka irenga 5 kirangwamo ubwicanyi bukabije bukorwa n'imirwi inagondwa. Avuga ko mu gihe amakungu atoshira habona ubwicanyi bubera muri icyo gihugu abanyagihugu isinzi bazohasiga ubuzima maze n'ubwo bwicanyi bugatandukira intara yose ya Sahel. Burkina Faso kiri mu bihugu byo mu ntara ya Sahel bigeramiwe n'ibitero by'imirwi inagondwa. Ishyirahamwe mpuzamakungu ritangaza ko abanyagihugu barenga 2,000,000 baguye muri ubwo bwicanyi mu mwaka uheze mu gihe abashika 3,000,000 n'igice bakeneye imfashanyo yihutirwa hamwe n'ibifungurwa. amashirahamwe ajejwe gutabara imbabare avuga ko leta ya Burkina Faso itihuta mu kugarukira imbabare kandi itemanga ko hari igitigiri cy'umurengera cy'abanyagihugu bataye izabo ku murwa mukuru wa Gadugu. Abanyagihugu bavuga ko batazi aho baja kwiyandikisha kugira ngo baronswe ibifungurwa.
Ayo yaramwamwe mu makuru 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 avuga hirya no hino ku isi Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mushobora no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cacu ca internet arico wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi umugwi Sever rujejwe kunywanisha abarundi no kumenya ukuri watanguye kuzura ibisigarira by'abantu bishwe mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'igihugu mu mwaka w'1972. Icegera cyo mukuru wa Sever ahamagarira abakurambere bazi byabaye icyo gihe kuvuga ibyabaye badahengamye kugira bafashe mu kunga barundi. Roje Wirikaneza ari Nairobi muri Kenya iyo nguru adufiti.
Ahitwa Rwankona ku mutumba wa Kiremba zone Muzenga komine ntara ya Bururi mu manuko bwo Burundi niho murwi Sever jejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi watangurira kwimba. Icegera cy'umukuru wa murwi yemeza ko iyi ntara imuzatanguriyemo ubwicanyi bwo mwaka w'1972. Pastor Clement Noel Nziza amenyesha ko ibinogo birenga 80 muri iyo ntara arivyo bimaze kumenyekana ko byahambwemo abishwe muri uyo mwaka agahamagarira sico babizi ko bose kwegera umugwi.
Aha mu ntara ya Bururi baramaze kutubwira mu byo twari tumaze kutohoza yuko twaba dufise hafi binogo birenga 80. Muri ivyo binogo 80 hari ivyo tumaze kufurura tukaraba mugabo hariho nibindi tutarashobora gufurura kugira ngo turabe ingene bimeze. Iki gikorwa rero kituzanye hano kituzanye kugira ngo dukorane nabe n'igihugu, dukorane n'abarongozi, dukorane nabo bose bajejwe ubuzima bw'igihugu. Turasaba rero abantu bose baba bafise amakuru ari ku binogo rusangi ari ku byo bumvise kubijyanye no gwimo gw'2022 kugira ngo bayaduhe tuyakorereko. Abo bene wacu bishwe bagatabwa mu binogo kugira ngo tushobore kubikurayo turabaho tuba turabishingura mu gihe tukiteguriye kuzobihambana iteka.
Uramatari wa Bururi asigura ko igikorwa kizotuma imitima ya benshi iruhuka. Colonel Leondas Bandenzamaso anahumuriza abantu bose bibaza aho gutanga ubuhamya bishobora kubagira ko ingaruka mbi.
Iyi narayibonye z'icyo gihe nibaza kuzotanga ukuri zivuga ibintu nyine byagenze kuko mubona ibyo bari kubarakora ngaha kera bamwe bavuga ati hajya ni ku matoilete cyangwa n'ibinogo bisanzwe ugabona urabona ko ukuri kuboneka yuko hari abantu batawe mu binogo. Ubu aho tugeze turaziranye benshi mu kibano nta muntu yaba atugira ubwoba kuko se umuntu azovuga ngo ugende ajya kwica kubera babikoze ni generation zikuze cyane kuvuga yuko abana biwe bazoca bavuga nibo babikoze. Umuntu wese akora icyaha ku gatwe kiwe si umuryango nicyo gituma twavuga atuki umuntu yafise ico yoshikiriza kuvyabaye atongira ubwoba.
Icyega cyo mukuru wa Sever na basigura ko icifuzo nyamukuru cyo uyu murwi ari ugushika kuri kazoza kisunze kahise abarundi bose bahuriza ko
kwifuza ko igikorwa cyacu nk'umugwi cyoshikana Burundi kukubohoka mu mitima ugukira intuntu n'akabonge biri mu mitima ya benshi abo tugenda twumviriza iyo bari kubatushikiriza ibyo baciyemo tuze dushike gukurekuriranira nyakuri abarundi banywane basige kahise kabi nyuma berekeze kazoza gasa angiwe dushike ko kunywana gushemeye.
Murwi Sever mazigihe unengwa cyane namo mashyirahamwe yigenga kucanisha mw'abarundi aho kubunga abivuga bafatira hanini kukuntu umaze umwaka wose uzuri isigarira by'abantu bo mu rwimo rw'1972 wahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi. Maitre Janvier Bigirimana twari ishyirahamwe Tournons la Page Burundi yari mu bagaya Sever yabwije ubya Amerika mu kwezi guheze ku itariki yanduwi mu gihe umugwi wari kuberekana icegeranyo cy'umwaka imbere y'inama nkenguzamateka na nshingamateka.
No musi turavye ingene uwo mugwi wifata uhereye no kuba wugize biboneka yuko uri kuba igikoresho kiri kugikora by'umugambo uri kubutegetsi wifuza abahindutse igikoresho cya politike aho yaba uwurongwesha nk'abamwe bamwe mu bawugize binasanzwe bizwi yuko ari abantu bakorera cyane CNDD-FDD nk'uwo rero wateza kuba umugwi urimwo impande zose umugwa abarundi bose biyumvamwo ni navyo vyari gutuma gituma igikorwa uri kurakora gishobora kugira akamaro abarundi mu bijanye no gusubiza hamwe. Womengo n'umugwi ujejwe kwerekana yuko ibintu byose byabaye ari ivyakorewe abahutu birazwi yuko cyacyane mu myaka ya 1972 hariho abatutsi bagandaguwe ahatari hake, ariko uwo mugwi ntiwigera ibyo bintu ugomba kubivuga.
Pierre Claver ndayicariye mukuru wa Sever yasiguriye abatowe n'abanyagihugu impamvu buno bwicanyi ari bwo bwibandwako kurusha ubundi muri kino gihe.
Ivyabona baba bapfakazi impfuvyi ababuze abo babarabikoze mbere n'ababonye bimwe bimwe mu byabaye bariko barakura benshi muri bo baramaze kwitaba Imana.
Umugwi Sever wemeza kumaze kwegeranya ibisigarira by'abantu bishwe mu mwaka wa 1972 birenga 1,013 n'5. Eloge Urika neza Juju America.
Urakoze Eloge. Mu Rwanda inyuma y'igisirikare cy'igihugu cemeje urupfu rwa Lieutenant General Jacques Musemakweri yari umugenzuzi mukuru w'ingabo z'u Rwanda, ababanye nawe mu kazi ka gisirikare bavuga ko batangajwe n'urupfu rwiwe. Yitavye Imana afise imyaka 59 y'amavuko. Asumta Kaboyi niyo nkuru adufiti yari mu Rwanda.
Mu rukerera rwo kuri uyu wa gatanu nibwo ku mbuga nkoranyambaga hacicikanye amakuru avuga ko Lieutenant General Jacques Musemakweri yitabye Imana mu ijoro ryakeye. Aya makuru akaba yemejwe n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda Lieutenant Colonel Ronald Rwivanga. Uyu musirikare mukuru agiye afite imyaka 59 y'amavuko, ababanye nawe bagaragaje agahinda gakomeye batewe n'urupfu rwe. Colonel Twahirwa Ludoviko wasezerewe mu gisirikare na Rutayisire Auguste wasezerewe mu gisirikare afite ipeti rya kapiteni.
Nene bidutunguye urupfu rutunguranye rwose, ntabwo twamenye byagenze. Ni akababaro gakomeye cyane, twababaye pe. Twarabanye kumara imyaka myinshi, twabanye nawe akiri n'umusirikare muto cyane, twabanye mu ntambara zikomeye.
Umugongo ntwakiwe ko ntakizwa kapiteni na n'urundi warwigemo.
Wari umuzi by'umwihariko wowe usibye wenda kumva ko ari umusirikare mukuru, wowe wari umuzi amaso ku maso?
Amaso ku maso ni inshuti yanjye. Reka nkubwire mu gupfusha data rwo.
Lieutenant General Jacques Musemakweri n'umusirikare ufite amateka akomeye mu Rwanda, kuko ababanye nawe bemeza ko yinjiye mu gisirikare akiri muto, ndetse akaba n'umwe mu bagize uruhare mu guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Abavuganye n'Ijwi rya Amerika babanye bagaragaza ko bazakomeza kumwibukira ku butwari bwamuranze. Uyu ni Colonel Twahirwa Dodo.
Ndabibuka ku bintu byinshi. Bajya kumurasa yatabaraga bagenzi, yari umuganga kigiye, yari umuganga, abaganga bacu baga hasi, yari umuganga ajya gutabara bagenzi be barashe, ajya kubavana kuri fro abasubiza inyuma, ajya kubavana kuri fro abasubiza inyuma, nibwo bamurashe nawe bamurasa mu nda amaravamo kutiramubura tuyasubizamo. Ariko urumva ko ni ubutwari bukomeye cyane kurumva ko ajya gutabara bagenzi be barashwe ku rugamba akabasubiza inyuma kandi akabaoperatinga. Ni ibintu bikomeye cyane ibyo ngibyo. Naho ubonye umutwari bukomeye cyane bwatuma umwibukiraho cyane, n'ibindi byinshi yakoze kandi byiza byo kubohora igihugu, byo gufasha igihugu. Akazi kenshi yakoze mama yakoze byiza kandi ifasha igihugu cyacu.
Jacques Musemakweri yari ashinzwe kugenzura no gukurikirana ibirebana n'imicungire y'ingabo, amahugurwa, ibikorwa bya gisirikare, ibikoresho n'imicungire y'umutungo by'ingabo z'u Rwanda. Mu zindi nshingano ze yari ashinzwe gukurikirana no gutangira iperereza ku ihohoterwa rikorerwa umusirikare cyangwa se rikozwe nawe. Lieutenant General Jacques Musemakweri ari mu basirikare bakomeye igihugu cyari gifite, ndetse yagaragaye mu myanya itandukanye mu bihe binyuranye. Mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'2018 nibwo Jacques Musemakweri wari ufite ipeti rya General Majoro yazamuwe mu ntera na Perezida wa Repubulika amugira Lieutenant General. Mu zindi nshingano yashinzwe harimo kuba yarabaye umuyobozi wari ushinzwe ingabo zirinda umukuru w'igihugu, umwanya yavuyeho mu mwaka w'2016 agirwa umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka. Mu kwezi kwa kane umwaka w'2019 Lieutenant General Jacques Musemakweri yagizwe umugaba mukuru w'inkeragutabara, mbere y'uko ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa kabiri 2020 agirwa umugenzuzi mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Uyu musirikare yabaye na perezida w'ikipe y'ingabo z'u Rwanda APR guhera 2013. Abantu banyuranye bakoresheje imbuga za WhatsApp bakomeje guhuriza ko nyakwigendera yari umusirikare mukuru ariko ucisha make, ariko ugashyikirana na benshi. Kugeza ubu usibye amakuru avuga ko yazize indwara, nta makuru arambuye igisirikare cy'u Rwanda kiratangaza ku rupfu rwe. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tugushimire Asumta. Uburundi bwahimbaje umunsi wahariwe amaradiyo. Mukiranganda rero kumenyesha amakuru akabashima intambwe bageze ko muri ico gisata. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari mu Rwanda.
uno munsi ushitse mu gihugu cy'u Burundi hibonekeza igwirirana rya maradio. Umushikiranganje Marie Chantal nije imbere arongoye ubushikiranganje bwo kumenyesha makuru, ashimiye iyo ntambwe Burundi bugeze ko, akamenyesha ko n'intererano yayo mu iterambere ry'igihugu yibonekeza.
Iradio rero ifite uruhara ntangere mu guhuza abantu, mu guserura akari ku mutima muri bamwe n'abandi, kugira ngo nagahaze gashobore gutorerwa inyishu canke gakosogwe. Byose bigashobora gutumwa n'uko amaradio aguma gwiza ibiganiro bishimikiye ku iterambere rirama, gushikiriza imigambi y'igihugu, eka mbere n'ibiganiro binezereza. Niyo ibintu bituba biri ko biragenda neza, iradio iguma ku TV igahumuriza imitima, yongera ishikiriza inyifato ibereye yo kwisungwa nk'uko inzego z'igihugu ziba zabishikirije.
Uwo munsi uhariwe iradio ushitse hari amaradio yugawe mu Burundi nka radio y'ijwi rya Amerika na BBC y'Abongereza, tutibagiye ayasambuwe mu mwaka w'2015 ubakorera mu mahanga na RPA na Televiziyo Renaissance. Nestor Bankumukunzi arongoye urwego rw'igihugu rujejwe gucungera ingene imenyesha makuru bikora sense, yamenyesheje ko ayo maradio yaronse ubutumire kandi ko ibiganiro n'abarongo ya maradio vyatanguye. Amenyesha ariko ko abazana amananiza atakibanza bazohabwa.
Barongoye ibinyamakuru vyose vyafatiwe ibihano bikugarwa, turamaze kuvugana kiretse bamwe bamwe bavuze yuko mu gihe hadafashwe ingingo ziraba n'ibindi twabonye ko twe bitaraba ikigo turongowe bitaraba n'umugwa wo kumenyesha makuru, abo ntibashimye kuza mu biganiro. Ubu rero tuguma tubarindiriye umunsi bifuje kuza kugira ngo tuvugane gusa ibiraba ibinyamakuru vyabo tuzovugana, ariko hari ibazo bindi twumvise bazanyemwo, nibaza ko byohava biraba kumbure abanyapolitike canke abandi, ariko bitaraba ikigo sense. Abandi rero turiko turavugana kandi turizera yuko mu minsi za bizogenda neza. Kwanka rero kurimira ku rwiri abo babona menga turiko turateba suguteba no kugira ngo twitonde kumbure duhave tumira ibinoze neza.
Inosa Muhozi ari mu barongo ya maradio amenyesha ko kiretse ko atabutumire baronse kubona abarongo ya maradio yihereyeko na Bobo Rugurika twara RPA bakatigwa urubanza rwo guherayo bigaragaza ko atabiganiro leta ishaka.
Nta wigeze adutumira biboneka kuko twabonye ku marezo sosiyo ikete bitumira abayobozi batavuga ati umuyobozi naka cyangwa ikimenyeshamakuru kinaka. Urumva rero ntawatubwiye ko dutumira ica kabiri, naho bo dutumira barazi ko turi mu buhungiro. Icyo twahunze barakizi, twahunze kwicwa, twahunze gufungwa, twahunze gutotezwa. Icya kane uhoho byunyutse washobora kuba guti ngo wadutumiye ntitwaza muri iyo ndwi nyine zacu baduciye urubanza rwo gufungwa guherayo na biriya bindi mwese mwabonye. Ikindi agafi ikibazo tutarawukiri ni cyo tuba tuba tuvuga tuti ibibazo nawe biramurengeye natwira turengeye ibibazo biraba n'abandi Barundi bose. Icyo abamenyeshamakuru ntigishobora gutora inyishu n'ibibazo bindi bijyana nacyo bidateye inyishu. Naho niho duhagaze, twe turashaka kuganira kabisa n'uno munsi boba ahantu dushobora guhurira tukaganira, twotangura tukaganira.
Uwo munsi mukuru wahariwe iradiyo wahimbajwe mu Burundi kuri uno wa gatanu ku kivugo c'ishirahamwe UNESCO kigira kiti isi nshasha amaradiyo mashasha. Uwo munsi rero wemejwe na UNESCO mu mwaka w'2011 mu nama igira ya 36 bisabwe n'igihugu cya Espagne. Uhimbazwa ku isi yose igenekezo ya 13 mu kwezi kwa kabiri uko umwaka utashe. Mu Burundi kugeza uno wa gatanu haharugwa amaradiyo 41 harimwe 19 yegereye abanyagihugu nk'uko vyashikirijwe n'umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Umunonotsi w'umurundikazi Francine Niyonsaba kuva afatiwe ingingo n'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abanonotsi IAAF ryamubujije gusubira guhiganwa ku metero zirenga 800 ku nshuro ya mbere ku munsi w'Imana. Yarakoze amahiganwa y'imetero 10,000 mu Burundi. Izo metero yazirutse mu minota 33 n'amasegonda 45 atahukana ikibanza cya mbere. Mugenzi wiwe Caste Semenya bagirizwa kuba bafise urugero ruri hejuru cyane rw'ivyo bita testosterone. Mu bitandukanye n'abandi bigeme bahiganwa yaritwaye mu Buswisi. Niyonsaba ku ruhande rwiwe asigura ko atararonka abamushigikira ku rwego rw'igihugu ciwe. Naho biri uko uwo mwigeme w'imyaka 27 yemeza ko atarota ateshwa kandi ko ingingo bafatiwe arakarenganya. Yabisiguriye mugenzi wacu Diane Nini Nazwe.
Sinovuga yuko nafatiwe ibihano bifatirwa umuntu yakoze amakosa. Jewe nta makosa nakoze, twafatiwe ibyo bita ibihano by'akarenganyo baduhora uko imana yaturemye nabuze abashigikira kugira ngo ashobore kuburana kuko nshobora kuburana nitwa Francine kuko nase ku igihugu ku rwego ruhanitse muri South Africa mugenzanje wewe arashigikiwe n'igihugu afite n'amashyirahamwe yamufashije barashoboye kugenda kuburana muri kuba tadispo mu Busuwisi agiye muri kusiteme aho hose byagiye biragorana aho twatsinzwe ariko sibyo ni kubera akarenganyo ubu rero turarindiye yuko South Africa bashobora kunguruza kandi biracyashoboka nibo nca nkurikira njye nshashigikira mugenzi wanjye kuko jewe nabuze abanshigikira mu gihugu hanyuma ibyo kwiruka w'isamete uko bitarahera ibyo mucabyihoza kuko birabaje kutiruka imete wari usanzwe ufitiye ubumenyi experience utabona ikituma ariko jewe icyo mvuga uko usanzwe mezi ndavuga nti nimba uno munsi ushitaha n'ejo nashobora gushika aha icyo gituma nacyafata ingingo yo kwimenyereza imetero ndende zozo bavuga yuko atangwane zirimwo badusaba yuko tuza kwiruka imetero 800 gushaka kumwe n'isaha biri sita n'utundi tukaja swate kwiruka imetero zinyaruka guhera ku 100 gushaka ku 300 cyane guhera kuri mili sita kuduga gushaka kuri marato rero nacyo fata ingingo yo kwimenyereza longue distance aho nta kibazo tugenda guhiga mu ma competition internationale ni ikiza cya covid cyahera muzombona sinshobora kuva inyuma ntibampebeshejwe ntiharagera ko mfata kariyeri ya siporo ndashaka ya siporo abantu babyumve kandi nibaza yuko nzokwitwara neza hanyuma ku bijyanye na federation internationale bazotangaza barabizi yuko akarenganyo batugiriye bizo batangaza cyane babonye ishoboye gusubira guhiganwa neza ku metero bibata ari uko bidakunda jewe nije ninkide nije nzi umwanya nabiha bwo kwitegura nemera ububabare kugira ngo nshike kure
hanyuma uravuze ati muri Afurika y'Epfo Caster Semenya ariko arafashwa n'igihugu ciwe kugira ngo bamuburanire ashobore gusubira kuri ayo mahiganwa mwipfuza kujamwo bababujije ku rwego rw'u Burundi iki kibazo abategetsi barakizi waragishikirije ubushikiranganje bubazwa ibya Sport Francine
endo ikibazo cyane abari bakigenzi nibaza yuko nta gushaka babisizemo ababikeje bari babizi ndabizi byose sinabivugira bivugira ku maradiyo ikibazo cyane cyari kizwi kandi ku rwego rusanzwe rutegereza kubijamo kugira ngo bashobore kunshigikira rero babaye gushaka guke
Hanyuma hariho abantu bashobora kwibaza ati iyo misembuko kugira ngo twumve ikibazo uko bagisiguye muri ya federation barabapimye basanga mwebwe imisembuko yanyu ibatuma mwiruka cyane
habe namba muri sport hakora imimenyerezo utimenyereje ntiwogenda kurondera ikibanza cya mbere cyangwa icya gatatu ubwo imenyereza cyane purisi ushobora kuvuga uti ndashyika kure inzira imwe yo gutera imbere muri sport ni umwanya ubiha kugira ushyike kure ego
nuko rero Francine niyo saba reka tuje ku mirongo ya telefone twakire abakunzi b'ijwi rya Amerika batandukanye bafise utubazo bakubaza uwa mbere twakire ni Innocent Joel Hassan Innocent ikaze ku ijwi rya Amerika
ego
uherereye ga Innocent
Zambia Rusaka
haravugwa maki
Zambia Rusaka na meza Kapura ina meza twashimye
duga ku ijambo rero twagutumiriye Francine Niyonsaba turi kumwe ku murongo wa telefone muri Sanga rino munsi
na shaka manyenda muramuke
yenda
barakumva barakumva pesa turashima hadi kumunezero mwinshi kuba uri kuradukera harya amateka twabonye barashime gose tugashima kuvuga duti imana ishishikare kuja imbere ikibazo nari mfite wowe Francine ubwo mbona imana ishishikara kubafasha mukaba muriko muratera iteka igihugu cyacu nko muri kadoda kanyu nk'ikintu twoza turayibukira ko coba nk'igiki mutegekanya kuzodukorera mu gihugu cyacu
Francine ijambo ni gwaho Innocent agume ku murongo wa telefone nta kibazo kwishure
jewe ubu ndacyariko ndarondera guhesha iteka igihugu kugira ashobore gushika kure hanyuma gutera imbere pasiporo nk'iwacu bigusaba indero ukuntu witwara ukuntu ufise umwete wo gukora cyane kugira ngo ushike kure rero ubu ndanze aho natanguriye kumenyekana naho ngeze ukuntu ababikora bari bake ubu tukaba dufite dabo ababyeyi bagatanguka batanguye kuza barabitahura akabona yuko umuntu akoze siporo yotera imbere akabaho ababyeyi barashobora guhimiza umwana gukora siporo kandi ntacyo byica bimwicira kwiga ahubwo biratuma umuntu akora siporo yigana neza abana ukuntu ndiko ndagira emfase ndiko ndabera akaruro kuza wundi rwawe ukabwira ngo ushobore gukunda siporo hanyuma ari no kukuruka ntanga impanuro amena kukuruka nzofasha ibya siporo cyane muri ibyo notangura kuvuga kuko nanjye ubu ndiko ndakora kiguma guhuhusi mugabo ibyo nshoboye ndabikora buke buke kugira ngo mfashe bake yanjye nama ariko ndategura amahiganwa kugira ngo mfashe abajejwe federasiyo kubona amatara mashasha ndagenda mu mashuri nkatanga amakaye kugira ngo abone yuko aho navuye nshyitse nshobora gufasha byose birakararo urundi rwaruka
ego ino sawa tomoke
mu kabazo ka imana ibajye imbere
urakoze cyane
urakoze cyane cy'u Amerika
urakoze cyane inosangira umunsi mwiza ngaho muri Zambia
namwe mugire umunsi mwiza dushishikara kubakurikirana
urakoze ugumize ku murongo
okay.
Turafise na Jean Baptiste ku yindi murongo wa telefone Jean Baptiste kaze muri Isanga no ku ijwi rya Amerika
ego
uherereye Jean Baptiste
mereye mu Rwanda mu karere ka Huye ntahahoze ari Butare
mu karere ka Huye havugwa amaki guma mu rugo irabandanya canke yaroroheje
guma mu rugo ntayo hari ubwo no gutaha hakiri kare
no gutaha hakiri kare mukikingira biba bikenewe urabona kwikikinga ego nuko rero hanyuma Francine Niyonsaba twamubatumiriye mwabaye benshi mu mudusaba ari ku murongo wa telefone akabazo kawe
kuri bavuga ngo imisemburo myinshi n'ahandi nk'umubazungu yumva ariko bimeze ntabwo kaba ari akarenganya kubera ko yenda ari mu bihugu by'abirabura
yego Francine
ari ugushaka kumubuza kwikomereza amarushanwa yabaza akumva niba n'ahandi ariko bimeze
Francine akabazo ka Jean Baptiste mu Rwanda
yego nagira nshimiye Jean Baptiste mu Rwanda kandi nshimiye abafana banjye bo ngaho mu Rwanda hanyuma nk'uko abivuze ntitwazize uko dufite icyo bita imisemburo isumbe y'abandi muri siporo ni impano ndemeza neza yuko twarenganije kubera turi abanyafurika kandi turi imbere bashatse kugira badusubize inyuma kugira ngo ntitubane dutere imbere hari umuntu ntako akarorero yoga afise intoke zifatanye amazi ayinjiyemo we wayakata n'ingoga gusoma abandi uwo kubera atari umunyafurika we ntacyo bari muvuga ko ako n'akaruro gashantura ngo tujya gutanga nyuma ariho inkino dukina dusanga hariho n'abadusumbya ingufu genda bakutiri ku metero ijana kuko baransiga abo nawe nyine ntacyo babakoze ko mugabo ingingo nyamukuru ari yo kuturwanya kugira ngo ntitubandanye twandika amateka ariko turashaka kushikako
ntabwo bishoboka ko uwuzirire yenda kwishyira hamwe kuri abantu banose yenda nko ku rwego rw'isi
yego cyane ikibazo kiracyari mu bucamanza hariho mugenzanje agiye kwitwara mu gihugu cy'ubuswise imanza ziracyari ko ziraburanwa turarindiriye tumve icyo bazobivuga
Jean Baptiste arakumaza inyota ku kibazo cawe
ego
tuzo
hari expression y'icyongereza ivuga never give up
murakoze cyane how we never give up
urakoze cyane Jean Baptiste ubwira umunsi mwiza ngaho mu Rwanda ihuye uwe yarabigarutse ko aravuga ati mushobora kwibaza ko harimo n'ikibazo c'ivangura rukoba hari nk'ivyemezo mufise abandi badafise urukoba rwanyu bobo bashobora kuba bakora amahiganwa nkayo mwabujijwe
ndabyemeza cyane kuko ingingo yafashwe itumbera cyane ku mece yose gatiru
ni ikibazo tuzobandanya dukurikiranira hagufi rero tukaraba uko biza biragenda turindiriye izo manza zo mu Swisse hanyuma Francine nawe nyene utwemere ko ni hagira gishasha kizovamwo uzobitubwira tukabitangariza abakunzi b'ijuru rya Amerika yego
jutimo duteza amatwi aha niho dusozereje amakuru yacu yo kuri isaha ndabashimira ko mwahisemo gukurikirana icyo cy'u America nshimira nabagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru washize hamwe aya majwi ni Fatou Ali Maskarara amakuru yarahagarariwe na Eddie Gwema naho kuri micro mari 10 nanje Fidèle Nyongabo ndabasezenda bifuriza kugira ibihe byiza.